igipolisi cha Zambia cyabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu kumukwabo wo kurondera abatagira ivyangombwa wakozwe n'igipolisi gifadikanije n'abacungera imbibe ariwo watumye abarundi 29 batabwa muri yompi. Igipolisi kivuga ko binjiye muri ico gihugu mu kwezi guheze kwa mbere maze binyegeza mu bice bitandukanye by'igihugu harimo no mu mukuru Lusaka. Josephine Malambo n'umuvugizi w'igipolisi kijejwe imbibe muri Zambia.
Police alerted officers from the Department of Immigration.
Ati igipolisi cyahawe inkuru n'abajejwe imbibe ko hari abantu binjiye baciye mu byahumye inzego zibijejwe abandi bidakurikije amategeko. Hati yakogwa iperereza maze abantu 29 byikekwa ko ari Abarundi barafashwe. Bagizwe na 12 bafite impapuro z'inzira z'u Burundi, 13 bakoresheje iza Tanzania, ariko twamenye ko ari Abarundi hamwe n'abandi 4 batagira icangombwa na kimwe. Bagizwe n'abagabo n'abagore imyaka yabo iri hagati ya 14. Bavuga ko bariko bararengana baja mu bindi bihugu nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ubu barafunzwe ku mboza yandi matohoza. Muri uko kwezi nyene kwa mbere guheze, igipolisi cy'Uganda cyari cyavuze ko cyahagaritse Abarundi barenga 20 bari bahaciye bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ishyirahamwe ONRCT Weton Frere rirwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi rivuga ko abantu barenga 50 bafatiwe mu bihugu bitari kure y'u Burundi ari benshi. Mu matohoza yaryo rirerekana imvo nkuru nkuru ziriko ziratuma Abarundi baguma bahurumbira ibindi bihugu kurondera y'ubuzima bwiza. Premier Mbarubukeye arongoye iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Bwa mbere hariho ubukene, bwa kabiri hakacaba benshi bipfuza ubuzima bw'abantu ntibaburonke, kubera dusanga by'ukuri ubuzima ngaha muri iki gihugu cyacu atari bwinshi cyane kandi ababwifuza ari benshi cyane. Imvugire ya gatatu ni uko dusanga muri iyi minsi by'ukuri Abarundi cyangwa abarundi kazi bifuza iziya nkaratasi z'inzira bita pasiporo, muri iyi minsi biriko biragorana kuzironka kubera imvo zica nk'iziriya. Ishyirahamwe ryacu ribaza ko biriko biratuma nyine ubwimukira bwo mu kigero bubandanya buba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni uko amasezerano amaze gusinywa hagati y'u Burundi na igihugu cya Arabia Saudite, tubona umengo ishyirwa mu giro ryayo ririko rirateba gato kubera tubona ko ata Abarundi na bamwe kuva ayo masezerano asinywe turumva bagiye gukorera muri icyo gihugu, kubera benshi bariko barahendwa n'ababahendesha ducanke turiya dufaranga babatwara muri ibyo bihugu bababeshe babemerera ijuru ryo ku isi bwatari hari.
Mu minsi iheze ishyirahamwe mpuzamakungu ry'Abanyakanada Justice et Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini ryari ryabwiye ijwi ry'Amerika ko mu bakora ubwo rudandazwa kenshi hajamo n'inzego za Leta. Florence Boivin atwara iryo shyirahamwe kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
La jeunesse est celle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka n'ubwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya ubwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matohoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga, ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Ibi biremezwa n'igipolisi cy'u Burundi kivuga ko cyatanguye amatohoza kandi ko uzofatwa azurihanirwa bikomeye. Ndetse mu mezi abiri aheze igipolisi cyarafashe bamwe mu bagirizwa icyo cyaha ku giti cyabo. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yemeje ko bahagurukiye icyo gikorwa.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga, babahenda yuko bazoca barunka muri ivyo bihugu. Barafite n'ibigo ngo babahera mu inyigisho bwo hari abandi bababwira ko babajyana mu bihugu bya Buraya ngo bakinjira muri Serbia ngo bakazoroka mu Bubiligi. Nagenda bamenyesha yuko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira.
Nabitigirika none vy'Abarundi baja mu bihugu bitandukanye biciye mu kinywabi canke bagurishijwe biramenyekana. Yamara ishyirahamwe ONRCT Weton Frere rivuga ko batari munsi 2000 ku mwaka. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.